ఇది నీజు జామెరిక్. Ijwi rya Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabamukije shuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatanu itariki 8 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2019 kuri mikomere kumwe nanje Fiden Yonga. Abanywanyi b'umugambwe SNL bariyamiriza ifungwa ry'abanywanyi bawo n'isenyurwa ry'ibiro byawo.
Ingore z'umugambwe nazo zirenga 50 ziramaze gusambugwa zivyononwa ikintu cyakirirwa mbere banamutwaye n'ingoro yarayituriwe gutumba wa magamba kumine yabihanga mu ntara ya Mwaro muri ijoro ryakeye.
Uyo ni Terence Manirambona avugira umugambwe SNL.
Muravuze inzu y'umugambo yoba yarasambuye ndebe umuntu yoba yarayisambuye ariko kabano yoba yakuyemo hari inyungu yoba yarakuyemo aha niho tuvuga yuko ni ukutamenya.
Uyo nawe ni Pierre Claver Kazihise arongoye umugwi ujejwe gutegura amatora mu Burundi. Mari imbere yuko dushika kuri iyo nguru n'izindi tubafitiye, reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloys Bigirimana dushyize amakuru yo hirya no hino adufitiye muri aka kanya. Aloys,
urakoze. Fidele muri Afrika, urunani rw'abaharanira ubwigenge n'impinduka muri Sudani FCC mu funyafunyo y'Icyongereza basaba leta y'icyo gihugu gutanga Perezida Omar al-Bashir muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha y'Ilahe. Urwo runani ruserukira imirwi y'abasivile hamwe n'abaroberi nibo bagize uruhara mu ikomborwa rya Bashir ku butegetsi mu kwezi kwa kane mu myaka y'2009 n'2010. CPI yari yarungikiye imitahe ibiri yo gufata Bashir ku byaha yakoreye mu ntara ya Darfur, ariko gushika ubu akaba atararengutswa imbere y'iyo sentare. Ibihumbi by'abanyagihugu barahunze intambara mu ntara ya Beni mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abasirikare ba leta bari mu ruhigi rw'abarwanyi bo mu muhari ADF wamuka mu gihugu cya Uganda, nk'uko abari muri ako karere babyiboneye babivuga. Juli Gotabo wo muri sosiyete sivile muri Ituri avuga ko impunzi ziva mu bihu muri Beni muri Kivu y'uraruko zihungira mu ntara Ituri. Intara ya Beni na karere kabamwo ubwicanyi bwegekwa kubarwanyi ba ADF mu kiringo cy'imyaka 5. Ubwicanyi buheruka bwabaye ku munsi wa gatatu, aho abasivile 10 bishwe n'abo barwanyi nyene ku birometero 60 mu buraruko bw'intara ya Beni. Muri Afrika kandi leta z'umwe za Amerika yarafatiye ibihano umukuru w'intagondwa z'abayisilamu muri Mali kubwo kuba ari mu muhari w'iterabwoba witwa Jamaate Nusrate al-Islamu wal-Muslimu, ishami rya Al-Qaida igishibije mu karere ka Sahel ka Afrika. Amadukufa awurongoye yinjiye muri uwo muhari mu 2017. Amerika ikaba yashize uwo muhari ku rutonde rw'abakora iterabwoba mu 2018. Kuvuga ishingwa, uwo muhari ukaba wagavye ibitero ku basirikare ba Mali n'Ubufaransa hamwe no ku nteko za ONU zibungabunga amahoro n'umutekano mu gihugu cya Mali. Abantu batatu nabo bapfuye, abandi 20 barakomereka inyuma ya nyamugigima yagaragaye mu buraruko bushira uburengero bwa Irani kuri wa gatanu mu gatondo mu gaturuturu, nk'uko byashikirijwe na televiziyo y'icyo gihugu. Abajejwe kugendereza imitigito y'isi muri Irani bavuga ko iyo nyamugigima yari ku rugero rwa magnitude 5.9 kandi itari iteye ubwoba cyane. Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan yagiriza Uburusiya na Leta z'Ubumwe za Amerika kudashyira mu ngiro ikurwa ry'abarwanyi b'Abakurde ku rubibe na Turukiya. Erdogan yabivugiye mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ejo ku wa kane i Budapest ku murwa mukuru wa Hungary, kandi aragabisha ko ashobora kongera gutanguza ibindi bitero bya gisirikare mu gihugu cya Siriya. Erdogan yasinye amasezerano abiri mu kwezi kw'icumi na Perezida Vladimir Putin w'Urusiya hamwe n'icegera cya Perezida wa Amerika Mike Pence. Bumvikana ko abarwanyi b'Abakurde bakurwa mu karere k'ibirometero 30 ku rubibe na Turukiya. Turukiya nayo yaciye yemera guhagarika ibitero muri Siriya ku Bakurde ibitero byatumye abantu barenga ibihumbi jana bahunga ingo zawo. Ibihugu bigize ishyirahamwe mpuzamakungu ni byarashyigikiye ku bwinshi ikurwaho ry'ibihano by'ubutunzi n'ubudandaji bimaze imyaka 60 Amerika yarafatiye Cuba. ONU yemeje ryo kuwa kane ko ibyo bihano ari byo bizingamitse iterambere ry'ubutunzi n'imibano muri Cuba. Mu myaka 2008 heze ONU yamye buri mwaka itora kandi yemeza ko ibyo bihano byashizweho mu 1962 bikwiye kuvanwaho, ariko Kongere ya Amerika niyo yonyine ifise ububasha bwo kubihagarika gushika ubu bikaba bitaravanywaho. Perezida wa Chili Sebastiano Pinera ejo kwa kane yatangaje ingingo ruhasha zigamije gukomeza umutekano mu gihe imyiyerekano yamiriza leta yiwe imaze indwi zitatu kandi imaze guhitana ubuzima bw'abantu 20. Aya mategeko agamije guhagarika imyiyerekano n'ubusuma, abuza kandi kuzibira amabarabara kandi akorohereza igipolisi gukingira abanyagihugu mu mutekano. Pinera akaba yaranse gutanga imihoho kubu tegetsi. Naho muri Burkina Faso, umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu ejo kuwa kane yavuze ko igihugu kigandaye n'inyuma yaho abantu bitwaje ibirwanisho bategeye umutego imodokari zikwikirana hafi y'umurima w'inzahabu w'isosiyete yo mu gihugu cya Canada bakica abantu 37.
Urakoze Aloys ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda makuru y'imikarere k'ibiyaga binini tuyahere kuyereka i Burundi. Abanywanyi b'umugambwe SNL biyamiriza ifungwa agasakisaki cyo kimwe n'ukonona ingoro z'uwo mugambwe. Irimo itangazo uwo mugambwe washize habona ejo ku munsi wa kane. Terence Manirambona avugira umugambwe SNL agasaba ko abapfunzwe bazira ibyimviro vya politike borekugwa. Iyi nkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika n'abanywanyi baryo mu Burundi, tuyishyikirizwa n'umumenyesha makuru wacu ari mu Rwanda, Desire Hatumwimana.
Ariko arashikiriza itangazo ry'umugambwe SNL, Terence Manirambona yashikirije abarundi n'amakungu ibihanzwe uwo mugambwe muri kino gihe. Nuko ariko haraba amaremantanya akomeye akogwa n'umugambwe uri ku butegetsi n'abasoma mbike bawo afise intumbero yo kuremeka intebe ishushe indongozi z'umugambwe SNL ko zifise umugambi wo guhungabanya umutekano. Ivyo bakabicisha mu kwigana ibimenyetso vy'uwo mugambwe nk'uko uwuvugira bishikiriza.
Imihora yo gutumandumana ko amakuru mu buhinga ngurukana bumenyi y'ibinyoma yitwa YouTube na Twitter yiyitirira izina ry'umukuru w'umugambwe n'ibimenyetso by'umugambwe bitangaza amakuru aturira mu ntumbero yo kuyobya intumbero izwi y'umugambwe. Muyo tumaze kumenya ni nk'umuhora witwa Sene Nyankamugayo be n'imihora ya Twitter n'iyindi bita Facebook muri rusange. Duce dufata kano kaji ko kumenyesha icese ko imbuga ngurukana bumenyi umugambwe CNL koresha gushika ubu ari YouTube, Congrès National pour la Liberté na Twitter CNL Burundi.
Uwo mugambwe urongowe n'umushinga amateka agatongwasa asanzwe ari n'icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshinga amateka umenyesha muri iryo tangazo ko abanywanyi bawo bafatwa agasakisaki. Terence Manirambona anavuga ibiharuro by'abafatwa muri ino minsi n'intara baturukamwo.
Umugambwe CNL n'abanywanyi bawo barakorerwa ubwoko bwose bw'ihohoterwa, amaremena ya teyisoni, iterabwoba, gukubagurwa ku mubiri no mu majambo, gufatwa no gufungwa hadakurikijwe amategeko. Muri make ni nk'uruhigi ruriko rukorerwa abanywanyi. Umugambwe CNL urakurikirana n'umubabaro mwinshi ibikorwa by'amaremena yo ku rwego rwo hejuru yibonekeza mu mihingo imyimwe y'igihugu aho itotezwa yerekeje ku ndongozi no ku banywanyi b'umugambwe bigeze ku rugero rudasanzwe. Ubu rero twotanga inkinamico yo kugerageza kwica urongoye zone ya Muyira, komine Kanyosha, intara ya Bujumbura, byatumye hafatwa honge hafungwa ata amategeko akurikijwe abantu barenga 20 b'abanywanyi b'umugambwe SNL. Umugambwe SNL uribaza ingene abantu barenga 20 bo ku mitumba itandukanye boje inama yo kwica umuntu mu gihugu cyose. Umugambwe SNL uharura abanywanyi barenga 200 bapfungiwe ibya nino mu gihugu bakaba batanaburanishwa kubera imbo za politiki intara zibabaye gusumba izindi ni Bujumbura hafunzwe abarenga ijana intara ya Ngozi Kirundo Gitega Karusi Rumonge Kayanza Cibitoke Muyinga reka tutagarukiza ngaha
ibikorwa byo kutihanganiranira bibandanya mu gihe umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu aremesha buri kwezi inama y'abanyamigambwe iyo nama niyo kugarukana icuka kiza mu gihugu mu ntumbero yo kwitegurira amatora atekanye yo mwaka 2020 ibiri kure nk'ukwezi bishikirizwa na Transmani Nambona avuga ko n'ubu ingoro z'umugambwe SNL zigomba zisambugwa
ingoro z'umugambwe nazo zirenga 50 ziramaze gusambugwa izindi zironwa izindi zakirigwa mbere bamenyesha ko ingoro yarayituriwe mu cyumba wa magamba kumine nyabihanga mu ntara ya Mwaro muri ijoro rya keke mu ntara ya Bujumbura inzu y'urongoye umugambwe sene muri kumine nyabiraba yarasambuwe mu ijoro rya 2021 gitugutu mwaka w'2019 umugambwe sene urabona ko ukutisunga amategeko kubategetse mu ntwaro kubijanye no gushinga ingoro z'umugambwe be no kubahiriza uburenganzira bwo gukora amanama zigaragaza cyane
no mu guseni uriyamiriza abatumva kamo gategwa n'abategetsi batandukanye ku banyamigambwe batarabanagiza mu kiganiro ko bamenyesha makuru cyo kwirimbura aho ibikorwa byo gutegura amatora bigeze Petero Claveri Kazise arongoye umugujije w'amatora ku rwego rw'igihugu agasaba indongozi zitandukanye kwamiza ko bahanura
muravuze inzu y'umugambo yoba yarasambuye ndewe umuntu yoba yarayisambuye ari kamara yoba yakuyemo hari inyungu yoba yarakuyemo aha niho tuvuga yuko nukutamenya kuko umuntu yomenya ko atakamaro karimo akamenya yuko ahubwo yifashe nk'igikoko kandi yari umuntu twibaza yuko
atangorane abantu boca bigenza neza
kira noneho bamaze kuvuga yuko amashyirahamwe n'amashengero yemeye kuzodufata mu mugongo kugira abandanye izo nyigisho twibaza ko inyigisho nicyo kintu kiri imbere kandi si uko umuntu yigishije kumbe habe babiri cyangwa batatu batabyumvise umuntu agacata ati byanse oya ahubwo acabandanya acabona yuko agifise n'abandi batarashika ku rugero agomba kubashikana ko mu nyifato no mu byumviro
umugambwe SNL mu itangazo washize habona kuri no wa kane ugasaba abarundi n'amakungu gukurikiranira hafi bibera mu gihugu muri kino kiringo igihugu kigana mu matora mwaka 2020
Banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kubatwumva mwe muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kudumviriza ijwi rya Amerika ni radio yanyu
mu Rwanda sentare nkuru ishami rya Rusizi ryo ku munsi wa kane yarasubiye kubandanya urubanza rw'abari abayobozi b'impunzi z'abanyekongo mu ikambi ya Kiziba mu burengero bw'u Rwanda ababuranishwa bagirizwa ibyaha birimwo kugira imyiyerekano mu buryo butemewe n'amategeko barahakana ibyaha byose bagasaba kugirwa abere inkuru y'umumenyesha makuru w'ijuru rya Amerika Eric Bagire ubusa ari Kigali mu Rwanda
icyumba cy'urukiko cyari cyakubise cyuzuye abumvaga urubanza byagaragaraga ko abenshi bari impunzi biganjemo abana hari n'abakurikira yeboranisha mu miryango n'amadirishya byari bizengurutswe n'abacungagereza bafite imbunda Madame Clemence Mukeshimana wari vice president w'inkambi ya Kiziba ahakibuye Karongi niwe wakomeje kwiregura uyu burana atahagiye hari amasaha menshi yiboranisha yireguye ku byaha byo gukwiza impuha zigamije kwangisha u Rwanda mu bihugu by'amahanga guteza imvururu cyangwa imidugaro muri rubanda ndetse n'icyaha cyo gukora imyigaragambyo itemewe we n'abagenzi be bayoboraga impunzi bafatwa nka nyirabayazana w'ibyabaye byose yabwiye urukiko ko we n'abagenzi be bareganwa nta bubasha bari bafite bwo kwangisha rubanda ubutegetsi yongeye kuvuga ko ibyaha baregwa ari iby'abanyapolitiki babagamije gukuraho leta iriho mu gihe bo nk'impunzi ngo batari muri uwo mugambi ibiganiro yagiranye n'amaradiyo mpuzamahanga BBC y'Abongereza n'ijwi rya Amerika y'Abanyamerika byakuruye impaka mu rukiko uregwa aravuga ko ubushinjacyaha bubishingiraho bukabimuregesha ku byaha byose nyamara ngo bwagombye gutandukanya ibimenyetso ibimenyetso bigize buri cyaha. Umushinjacyaha arafata ibyo biganiro nk'ibikubiyeho amagambo se bya leta kandi agambiriye kugahamagarira imyigaragambyo. Avuga ko hari n'ubundi butumwa bagiye bohereza hirya no hino ku isi batabaza bagaragaza ko leta y'u Rwanda bamereye nabi. Avuga ko ku maradiyo mpuzamahanga mukesha Imana nabo bareganwa bumvikanye bavuga ko mu nkambi ya Kiziba nta mutekano warimo kandi ko bifuzaga gutuzwa mu gihugu cya gatatu. Ku mushinjacyaha mu Rwanda hari umutekano usesuye kuko abantu bagenda nijoro kandi ntihagira usabwa ibyangombwa. Uyu wari visi perezida w'inkambi ya Kiziba ngo yumvikanye kuri BBC na VOA avuga ko mu nkambi hinjijwemo abapolisi n'abasirikare bari bafite n'imodoka zitwara imirambo. Ku mushinjacyaha akavuga ko ibyo n'ibindi arega mukesha Imana byari imuha kuko bitigeze bibaho. Ku cyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda avuga ko uregwa na bagenzi be bumvishaga impunzi ko ubuzima bubi bari babayemo bwaterwaga na leta y'u Rwanda. Aho ngo bahamagariye bagenzi babo b'impunzi kujya kwigaragambya bavuga ko aho kwicwa n'inzara bakicwa n'isasu. Yavuze ko impunzi zamanukanye n'iyo nk'amaze zijya ku biro by'ishami ry'umuryango w'abibumbye HCR Karongi zifite intwaro gakondo. Mu cyumba cy'urukiko hahise hazamukira icyarimwe amajwi yo hasi agira ati ariko mana we Imana ikubabarire. N'imvugo yahise igaragarira umushinjacyaha ko impunzi zitemeranya nawe maze avuga ko byemejwe n'umutangabuhamya ushinja. Avuga ko yabwiye BBC na VOA ko amazi yarenze inkombe kuko ngo kenshi basabye gukemurirwa ibibazo ababishinzwe bakica amatwi. Umushinjacyaha avuga ko ibiribwa byari byaragabanutse ku mpunzi zose ku isi bitari umwihariko wa Kiziba. Yavuze ko ibyabaye byose biri ku mutwe w'abari abayobozi b'inkambi bityo ko bagomba kubiryozwa. Clemence Mukeshimana yasabye kuzasuzuma ibyaha burana hakazibandwa ku mwuka wari mu nkambi kuko ngo basabaga guhindurirwa imibereho. Yemera ko yavuganye na BBC na VOA ariko ko ibiganiro byahawe urukiko byateshejwe umwimerere. Gusa ntiyabashije kugaragariza urukiko ibyo byarongerewe cyangwa bigakurwa muri ibyo biganiro. Uregwa yibukije urukiko ko hari uburenganzira bagira nk'impunzi igihe batabayeho neza. Ibyo ni nko gusaba igihugu cya gatatu gusaba gusubira iwabo cyangwa guhindurirwa imibereho. Yashimangiye ko gukoresha uburenganzira bemererwa n'amategeko bitagize icyaha. Abanyamategeko bamwunganira nabo bavuga ko ibiganiro ubushinjacyaha buregesha bitari umwimerere. Bavuga ko ari ibimenyetso bise mu magambo yabo ubushinjacyaha bwatoraguye ku muyoboro wa YouTube buri wese ashobora kubishyiraho ku mpamvu ze. Basabye ko ubushinjacyaha bwakwandikira amaradiyo buvuga ko yatambukije ibyo biganiro maze bagahabwa umwimerere wabyo. Mukesha Imana yavuze ko icyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda atigeze akibazwaho mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha. Yavuze ko ibyo yavuze byose nta gihuha kirimo uko byari ibintu byariho. Kuvuga ko amazi yari yarenze inkombe ngo nta bubasha yari afite bwo gusubiza impunzi nyuma kandi zari zafashe umugambi wo gutaha. Avuga kandi ko yararwaje umwana bikabije byo kutava aho ari byagezeho bimutera ikiniga araturikarira mu rukiko. Yavuze ko mu myaka 22 yari amaze mu Rwanda bwari ubwa mbere abona abapolisi n'abasirikare bagose inkambi yabo mu buryo batari bazi nk'abayobozi. Yavuze ko inzego zagomba gukemura ibibazo zabikoze nabi. Aha ngo inzego z'umutekano zahawe amakuru atari yo ko hari insoresore z'impunzi zisaga 700 zageze muri Uganda kwifatanya na General Fonseca Yumba Nyamwasa mu mugambi wo kugira nabo ubutegetsi buriho mu Rwanda. Avuga ko biri mu byatumye inzego z'umutekano zibarasa. Ubushinjacyaha bwavuze ko iby'izo nsoresore ari abaregwa babizana mu rukiko. Abumvaga urubanza ku ruhande rw'impunzi bahise bazamura amarangamutima bagaragaza ko umushinjacyaha yivuguruza, maze urukiko rutegeka guhagarika amarangamutima babirengaho bamwe bagasohorwa mu cyumba cy'iburanisha. Abamwunganira nabo bavuga ko itegeko nshinga rimuha uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo nubwo ari impunzi, bakibaza ku magambo aregwa ukuntu yabagize ibyaha. Basaba ko ubushinjacyaha bwagaragaza ibimenyetso bigaragaza ko leta yasebejwe koko kubera ibikorwa biregwa impunzi. Ubushinjacyaha bwibaza igipimo abunganira uregwa bifuza cyagaragaza igisebo leta yahagiriye. Nabwo buribaza niba hari igisebo kirenze kwita abapolisi bahembwa na leta ko ari abicanyi kandi bica impunzi. Undi wireguye ni uwitwa Bakunzi Dusabimana, we n'ubwunganizi bavuga ko ubushinjacyaha umurega bugenekereza, bagasaba ko urukiko rwamurenganura ku byaha byose. Mu bireguye kandi harimo umunyarwanda bwana Isa Rurangwa, araregwa ko yifashishijwe mu gufata amajwi n'amashusho by'impunzi hagamijwe gukora filimi isebya igihugu. Uyu wemera ko yafashe video bavuga ko yari yahawe akazi na bwana Bakunzi agamije kubakorera filime no ku buzima bw'ubuhunzi, ariko ko nta kindi yaragamije. Avuga ko atigeze atekereza cyangwa agira umugambi wo gukora ibyaha bamurega kuko ngo iby'abandi baharanira nk'umunyarwanda we ntacyo yaharaniraga. Yabwiye urukiko ko yageze mu nkambi ya Kiziba mu kwezi kwa gatatu 2018 mu gihe abandi ngo bigaragambyaga mu kwa kabiri. Imvano y'uru rubanza n'imyigaragambyo y'impunzi z'abanyekongo zo mu nkambi ya Kiziba mu burengerazuba bw'u Rwanda binubiraga ibiribwa bidahagije n'ibindi mu 2018. Imyigaragambyo yaviriyemo bamwe kwicwa barashwe n'inzego z'umutekano z'u Rwanda. Iburanisha rizasubukurwa ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka. Ehwagira ubusanzwe rya Amerika ku kibuye mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Utwara komite y'impunzi ziba mu bisagara ahamagarira impunzi kubahiza amategeko y'igihugu cy'abahaye ubuhungiro. Ni mu gihe impunzi zirenga 300 zifungiwe mu mabohero atandukanye mu Rwanda. Ivyo biharuro bitangwa n'igisata kijejwe amategeko muri HCR. Ibindi kuri inkuru twumvirize umugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Impunzi zifungiwe mu mabohero atandukanye zirimo abarundi n'abakongomani. Igisata gishinzwe amategeko muri HCR kivuga ko abenshi ari abarundi kanatsinda ni nabo benshi baba mu bisagara. Abarenga amajana atatu bafungiwe ibyaha bitandukanye bisanzwe bihanwa n'amategeko y'u Rwanda kandi no mu gufatwa ntibafatiwe hamwe. Mu byo bagirizwa harimo kunywa canke kudandaza ibiyayuramutwe, gukubitana, ubusoma, kutubahiriza amategeko yo gutwara imodokari n'ibindi byaha bisanzwe. Hari n'abandi usanga bagirizwa gukoresha imvugo zitemewe mu mategeko y'u Rwanda nko kuvuga ubwoko bw'umuntu kanaka. Izo mvugo zikunze kumvikana zikoreshwa cyane cyane n'abarundi. Icyo gisata kivuga ko abo bagirizwa ibyaha bitandukanye bahabwa abunganizi mu by'amategeko bakabafasha kuburana. Cyemeza ko hari n'abandi benshi bamaze gufungurwa kuko barangije ibihano byabo canke bahawe ikigongwe. Hari n'abafatwa mu buryo butandukanye kuko batitwaje ibibaranga. Aba ni bamwe mu bigeze gufatwa mu nyuma bakarekugwa.
Naraje sasaka kaza ahantu mu giturage mbadakora nkoze ndaguhura n'ikibazo n'undi mwana ndafungwa. Fungowe barambwira ngo ningendane ngo icyo bampaye nafunguriweho ngo nta kibazo ngo nta muntu ashobora kumfata. Nuko nicyo nakomezanyije none cyararangiye. Narinze kugira ngo nanje bami cyangombwa.
Iyo muragenda hano mu gihugu bakakumva ukagira aho hari mikwabo bakakoza bya ngombwa wabaye ukaseke bizaba ari byiza cyane kuruca. Bari bagiye bamfata kuko je nkora ibiraka ngo ikiyedi njya nzinduka bamfata ariko nari mfite iya study bayibone bakavuga ati mushinga ntahisha ati komereza ni byiza.
Nagira ikibazo cyangwa bakanyaka icyangombwa kugendana igipapuro hari igihe byangora.
Impunzi zisabwa na ntaryo n'inzego zitandukanye kubahiriza amategeko. Komite itwara impunzi ziba mu bisagara ihamagarira izo mpunzi kwitwararika maze zikubahiriza amategeko y'igihugu cabahaje indaro. Patrice Nadohoka atwara iyo komite yibutse impunzi cyane cyane kwama bitwaza ibibaranga igihe cyose. Komite y'impunzi irashima ko atawufatirwa ubusa igacira gace usabwe kwisigura ura akoyo bikora mu rufasoni.
Twubwira impunzi zitwumviriza yuko gukurikiza amategeko. Murabona mu mwibarabara abariho abajeje umutekano birashika rero bakabaza icyangombwa kiranga umuntu. Ni kuvuga yuko kugira barabe yuko atabibazo teza by'umutekano. Iyo rero ufite icyangombwa uba wikingiwe wenyine. Rero nicyo gituma nahamagariye abantu bose cyane cyane impunzi kugenda n'ibyangombwa kuko ubu barabifise naho ubu ufise rya bita proof cyangwa statut urashaka kuyifotora ukayitwara barayemera kuko aba ariko n'ifoto yawe n'ibikorana. Rero amakaa menshi ashika hanyuma cyane cyane abakiri bato bakabafata mu ibarabara batagira icyangombwa na kimwe bakabapfunga. Ayo makaa nkacya ndayamenya abiwabo bagatabaza ati umwana wacu bamufashe. Ngasanga ahanini babafata kubera bagenda mu ijoro canke ku mutaga ari hose atacyangombwa baba bafite.
Kugira ngo impunzi zimenye amategeko abagenga ibyo bemerewe hamwe n'uburenganzira bwabo, icyo gisata kijejwe amategeko cyahisemo kuja kirigisha impunzi n'imiburiburi rimwe mu mezi atatu. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Turabaramukije bakunzi namwe banyanyi b'Ijwi ry'Amerika. Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi ry'Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaragishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Perezida w'igihugu cya Sudan y'Epfo Salva Kiir hamwe n'uwo batavuga rumwe Riek Machar baraye bagiriye ibiganiro mu gisagara cya Entebbe muri Uganda bigenewe gushiraho uburyo bwo gushira mu bikorwa amasezerano y'amahoro bateye ku gikumu. Inkuru idonido yateguwe n'umumenyesha makuru w'ijuru rya Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi.
Perezida Salva Kiir wa Sudani y'Epfo hamwe n'abatavuga rumwe kanaba umukuru w'inyeshamba bwana Riek Machar bemeranyije gusubika igikorwa cyo gushyiraho leta y'ubufatanye yagomba gutangizwa ku itariki 12 z'uku kwezi bakamara indi minsi 100 bagitegereje. Iri ryabereye mu nama hamagajwe na perezida wa Uganda Yoweri Museveni nk'umwe mu bahagarariye ibiganiro by'amahoro ya Sudani y'Epfo. Aba bagabo bombi bitana ba mwana basinyanye amasezerano y'amahoro mu kwezi kwa cyenda k'umwaka ushize, ariko ayo masezerano ntabwo yigeze ashyirwa mu bikorwa mu gihe gisaga umwaka. Leta y'ubufatanye yagombaga gushyirwaho bitarenze itariki 12 z'uku kwezi zizaba ku wa kabiri w'icyumweru gitaha, ariko mu biganiro byashojwe mu ijoro ryakeye uno munsi bemeranyije ko hagomba kubanza gukemurwa ibibazo by'umutekano. Minisitiri wa Uganda w'ububanyi n'amahanga Sam Kutesa yasomye imyanzuro yavuye muri ibyo biganiro.
The meeting agreed to extend the pre-transitional period.
Ati inama yafashe umwanzuro yuko igihe kibanziriza ishyirwaho rya leta y'ubufatanye cyakwigizwa imbere kumara indi minsi 100 guhera n'itariki 12 z'uku kwezi, hamwe no gusuzuma ikizaba kimaze gukorwa nyuma y'iminsi 50, hanyuma hagatangwa raporo ku bakuru b'ibihugu. Muri iki gihe rero ibihugu bine byo mu muryango wa IGAD biri muri ibi biganiro bizaba birimo gushaka umuti w'ikibazo cy'umutekano wa Riek Machar. Abayobozi basabye ikoraniro mpuzamahanga gukomeza gushyigikira ishyirwa mu bikorwa by'aya masezerano yavuguruwe, kandi nabo bemera gukomeza bagenzura amahinduka muri Sudani y'Epfo. Ubwo yabonanaga n'intumwa z'akanama gashinzwe umutekano k'umuryango w'abibumbye icuba mu kwezi gushize, umukuru w'inyeshamba Riek Machar yari yarasabye ko igihe kibanziriza ishingwa rya leta y'ubufatanye cyaba kigijwe imbere kwezi kose kugira ngo ibibazo by'umutekano we n'abantu be bitarashakirwa umuti bibanze gukemurwa. Ngo bitabaye ibyo, amasezerano yakongera kudindira nk'ayo bari barasinye mu 2016 hakongera kuvuka intambara mu gihugu. Icyemezo cyo kwigiza imbere iki gihe kumara indi minsi 100 mbere y'uko Riek Machar asubira i Juba akaba vice president muri leta y'ubufatanye cyakiriwe neza n'abo ku ruhande rwe, nubwo bamwe mu basesengura ibya politiki y'icyo gihugu icyo cyemezo bagiha amahirwe make bavuga ko ibyananiwe gukorwa mu mwaka wose ushize amasezerano abaye bitakorwa mu gihe cy'iminsi 100 yonyine. Uretse perezida Museveni wahamagaje inama nk'umwe wahagarariye ayo masezerano y'amahoro, inama yitabwemo na perezida wa leta y'inzibacyuho ya Sudani Abdel Fattah al-Burhan al-Rahman, intumwa idasanzwe ya perezida wa Kenya muri Sudani y'Epfo Kalonzo Musyoka, kandi ibiganiro akaba byari byateguwe mu rwego rw'ibihugu bigize umuryango wa IGAD. Nibutse ko igihugu cya Sudani y'Epfo ubu ari igihugu cya gatandatu mu bigize ishyirahamwe ry'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba birimo Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda hamwe n'u Burundi. Kuva mu 2013 icyo gihugu cyadutsemo intambara ishingiye ku moko hejuru y'ubutumvikana hagati ya perezida Salva Kiir n'uwo rumwungirije Riek Machar bava mu moko atandukanye. Imibare itangwa n'imiryango mpuzamahanga akabivuga ko abarenga 400,000 bamaze kwasiga ubuzima, abandi babarirwa mu miliyoni bagateshwa ibyabo. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Kampala.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Njoti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri aka kanya hano bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi. Tubatumiye kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika. We'll be right back.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.